twetugumana ikizere naho ibyo bintu bishoboka mbwa twibaza yuko hazoshikaho leta nayo ikateba ikabona yuko idashobora kuzibira inzira byo abantu bose kubona shaka ndabibutse uko si Alex wenyene akurikiranwa n'ubutungane abantu bose bashobora kwitoza abantu bose ubona ko afite junja zo gushobora kwitoza mu migambwe itavuga rimwe na leta bose atanumwe avuyemo bose bafite amadosi mu butungane si Alex sinduje gusa rero wumva n'ikibazo kiraba bose njye gituma njye ngumana icizere cy'ukureta badote bakayigondoza
akizera ko munani ADC ikibiri yoshobora gutorwa akaba ariyo serukira urwo runani kanganiki mu mugambwe wanyu tuzi ko muri ADC ikibiri hariho imigambwe y'abandi banyapolitike nabo nyine bijunja
oya urumva niho sinoja mu biharuro be nibyo mu gihe twese tuba twemeye kuja hamwe nuko twese twizeranye uwo bazotora uwo ari we wese muri ADC ikibiri twumvi ko twabyumvikanye nuko twese tuzuba tumwizeye nuko uvuga yaba Alex yaba uwundi w'umuwundi mugambwe muri ADC igihe tuzuba bamushimye nkuko twabyumvikanye je nibaza yuko atangorane ariwe canke ari uwundi igihambaye nuko twavuze yuko tuzogenda mu runani rumwe
amatora mu Burundi azotangura mu kwezi kwa gatanu murashaka kutubwira igihe mu runani ADC kibiri muzoba amaze kumvikana ku mukandida azoserukira urwo runani
ibyo sinoshoka ndabivuga kuko uko twumvikanye Kampala nuko aba imigambwe yose igize urwo runani yogira ibishoboka kugira yitunganye iyo nyene kugira yubahirize ibyo biringo hari imigambwe imaze kugira amakongre hariyo kare shikirizo uwo bazotanga kumukandida nibaza ko twari twabitanguye mbwa nabandi nibaza ko bari hafi sinoshoka rero ngahaje nza kuvugira ADC nka kubwira ibiringo no aba mvuga ibi bitari byo
umugambwe hoho muvyifashe mu gute gikoba cyo kwitegurira amatora kigeze he
ndashobora kuvuga kuvyerekeye umugambwe wa MSD turabandanya twitegura turabyiteguriye cyane gose kuko noneho iwacu mu mugambwe turi ko turaje mu matora y'ibanze kuko abazoshaka kwitoza ku ntonde z'abaje n'ama ba komine cyangwa abashinga amateka cyangwa abakenguza amateka mu mugambwe MSD n'abazobanza guca mu itorwa ry'ibanze iwacu niko bimeze mbwa mu yindi migambwe bafite wobo ukundi babitunganye kundi kundi
François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
nigenda bashimiye murakoze cyane.